inzira yo gutungana. Kaza mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe Transworld Radio y'i Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro gifasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Amahoro y'Imana bane nawe nshuti nawe mugenzi wumviriza kino kiganiro. Assalamu alaikum. Shalom. Uri kumwe na pastori Jean Baptiste Nzeyimana. Mu kigwa cyacu giheruka twarabonye Yesu yigisha ishengero rinini ry'abantu, yigishirije mu migani ariko yarafise ubutumwa bw'ukuri guhambaye yagomba gushikiriza. Ariko hari abantu benshi batashoboye gutahura icyo iyo migani ivuga kubera ko bari bafise imiti mikomantaye. Ntibanezererwa kumva iby'ijuru, bagomba ibyo mwisi gusa. Benshi ntibakurikiye Yesu kubera ko yari umukiza w'abanyabyaha, ariko bamugendanira kubera inyungu z'ibyo mu mubiri bamugombako. Uyu munsi turumva ayandi majambo yavuzwe n'umwami Yesu. Ikigwa cyacu cy'uyu munsi cyitwa umutsima w'ubugingo, no kuvuga ibyo kujya bitanga ubugingo budashira. Turabandanya kuraba mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko igice cya gatandatu kuva ku murongo wa 30 havuga ngo nuko za ntumwa zikoranira aho Yesu ari zimudondera ibyo zakoze byose n'ibyo zigishije. Arababwira ati nimuze mwebwe mwenyene ahiherereye mu gahinga muruhuke gatoya, kuko hari benshi banyurana bakabura n'ingene batamira utwo kurya. Bagenda mu bwato bajya ahantu hagahinga kwihererayo, bababona bagenda benshi barabamenya, bava mu bisagara byose barirukanga bajyana inkokoro y'ikiyaga babatangayo. Avuye mu bwato abona ishengero ryinshi rimutera kagongo kuko bameze nk'intama zitagira umwungere, atangura kubigisha byinshi. Umunsi ukuze abigishwa biwe baramwegera bati mbega hano hantu ko ari mu gahinga, umunsi ukaba ukuze. Basezere bajye mu misozi no mu mihana impande zose kwironderera ibyo kurya. Arabishyura ati muba ari mwebwe mubagaburira. Baramwishyura bati tugende tugure imitsima y'idenariyo amajana abiri tubahe barye. Nawe arababaza ati mufise imitsima ingahe, nimugende muyirabe. Babimenye baramwishyura bati nudutsima dutanu n'udufi tubiri. Ababarira ko bose bicara ku byatsi bibisi biciye inteko, bicara imirongo imirongo, hamwe ijana ijana, ahandi mirongo itanu itanu, bityo bityo. Yabira ya mitsima itanu na zafi zibiri, ararangamiza araba mu ijuru, arabihezagira amanyagura iyo mitsima ayiha abigishwa ngo bayishyire imbere y'abantu. N'ifi zompi nazo arazibagaburira bose, barajya bose barahaga, batororokanya utumanyagu tw'imitsima n'utw'ifi twuzura ibisimbo 12. Abari iyo mitsima bari abagabo 5000 udashyizemo abagore n'abana. Uwo mwanya agobera abigishwa biwe ngo batambukire mu bwato bitangire kujabuka hakurya Ibetsaida aheze gusezera rya shengero. Ajya gusezerana nabo avayo aduga umusozi gusenga. Bwagorovye bwa bwato bushitse mu idamba, ariko we yari imusozi wenyene. Abonye ko batamijwe no gusoza kuko umuyaga wari ubaturutse imbere kumuteramye ugira kane, azaho bari agendesha amaguru hejuru ku kiyaga yagira abarengane. Ariko babonye agendesha amaguru hejuru ku kiyaga bagira ubwoba n'igihumura baturubuku. Bose baramubona basimbwa n'umutima, ariko uwo mwanya arabavugisha ati muhumure ni jewe, nimureke gutinya. Aratambuka ajya mu bwato barimo, umuyaga uraca barumigwa cyane mu mitima yabo kuko batatahuye ibya ya mitsima, ariko imitima yabo yari ikomantaye. Bamaze kujabuka hakurya bafata imusozi mu ntara y'Igenezareti bazirika ubwato ku nkombe. mubandanirize mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya gatandatu umurongo wa 22 kugera ku murongo wa 27 haravuga ngo bukeye bwaho byashengero ryari rihagaze hakujya rimenye kwa tabundi bwato bwariho atari bumwe kandi yuko na Yesu atajanye nabigishwa biwe mu bwato ariko abigishwa biwe ari bo bijanye nuko iryo shengero ribonye ko Yesu atariho ari nabigishwa biwe nabo aruko rijya muri ano mato naryo rijabuka ikaperinaumu rirondera Yesu bamubonye hakurya y'ikiyaga baramubaza bati mwigisha wajino ryari Yesu arabishura ati nukuri nukuri ndababwire nimundondera kuko mwabonye ibimenyetso ariko nuko mwariye kuri ya mitsima mugahaga nimukorere ibyo kujya biyoka ariko mukorere ibyo kujya bihoraho biza n'ubugingo budashira nivyo umwana w'umuntu azobaha kuko ari we data yashyizeko ikimenyetso kubera iki Yesu yabwiye ishengero ry'abantu ati nimukorere ibyo kujya biyoka none n'ukuvuga ko tudakwiye gukora kugira ngo turonke ibyo kujya oya sicyo bivuga kuko ahandi ho ijambo ry'Imana rivuga ngo utagomba gukora ntakarye icyate cya kabiri cya Petero yandikiye Abatesalonike ku kigabane cya gatatu ku murongo waho wa 10 niho dusanga ayo majambo none kubera iki Yesu yavuze ati nimukorere ibyo kujya biyoka icyo Yesu yavuga ngaha niki mugiye wokorera inda gusa ukita kurondera iby'isi gusa uzoruhira guhomba byose kuko umubiri wawe uzopfa usubire mwivu ariko hari ikiri muri wewe kitazokwigera gipfa nimwemu yawe imwemu y'umuntu izobaho ibihe bitazoshira imwemu y'umuntu izokwamaho haba kwama ahantu heza mwijuru paradizo cyanye ahantu hateye ubwoba hitwa Gehinomu nico gituma Yesu yavuze ati ntimugakorere ibyo kujya biyoka ariko mukorere ibyo kurya bihoraho biza n'ubugingo budashira uko niko Yesu yagabishije ishengero ngo ntibarondere ibyo kujya biyoka gusa ariko barondere ijambo ry'Imana ryoryo ritazovaho kuko nkuko byanditswe mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ikigabane cya 4 ku murongo wa 4 umuntu ntatungwa n'ibyo kujya gusa ariko atungwa n'ijambo riva mu kanwa k'Uhoraho icyo nicyo Yesu yavuze ikibabaje nuko abenshi mu bari bakikije Yesu batari baragwa ishinga n'ijambo ry'Imana mbere batanizera uwo Imana yatumye icyari gihambaye kuri bo kwari ukuzuza inda zabo kurusha uko bo kuzuza imitima yabo ijambo ry'Imana ribereka ukuri ko kubakiza igihano cy'Imana baramubaza bati tugire dute ngo dukore ibikorwa by'Imana Yesu nawe arabishyura ati igikorwa cy'Imana ngiki nuko mwizera uwo yatumye urumva inyishyu Yesu yatanze mbega umwana wa Adamu yavukanye akameremere k'icyaha yoshobora ate guhimbara Imana mbega hari ibikorwa twokora byotuma tubaho duhimbara Imana mbega twoshobora kwikiza tukikura munsi y'ububasha bwa Satani icyaha na Gehinomu mbega twoshobora gutuma umutima w'umuntu ubu wera nk'uko Imana igomba oya namba none umwana wa Adamu yohimbara Imana gute Yesu yavuze ati igikorwa cy'Imana ngiki ni ukwizera uwo yatumye nta muntu yoshobora gutangura guhimbara Imana atizeye umukiza yatumwe n'Imana ikibabaje nuko abenshi mu ishengero ry'abantu ryari ryakinje batemera yuko Yesu ariwe mukiza yatumwe n'Imana nico gituma bamubwiye bati none ukora ikimenyetso ki ngo tukirabe tukwizere basogokuruza bacu barira manu mu bugaragwa nkuko handitswe ngo yabahaye umutsima wo kurya uvuye mu ijuru Yesu arababwira ati nukuri nukuri ndababwire si Mose yabahaye umutsima uvuye mu ijuru data niwe abaha umutsima w'ukuri uvuye mu ijuru kuko umutsima w'Imana ari uwumanuka uva mu ijuru ugahaba ari mu isi ubugingo baramubwira bati mugenzi na ntaryo uzuhora uduha uwo mutsima Yesu arababwira ati ni jewe mutsima w'ubugingo uwuza kuri jewe ntazosonza namba kandi uwunyizera naho azogira inyota namba Yesu mu kubabwira ayo majambo yariko arababwira ati nk'uko Imana yatumye umutsima uvuye mu ijuru ngo igaburire abana abana ba Isirayeli mu myaka 40 kugira ngo nibapfire mu bugaragwa. Niko Imana yarungikiye abana ba Adamu bose ibyo kurya bitanga ubugingo budashira kugira ngo ntidupfire mu cyaha cyacu. None ibyo byo kurya bitanga ubugingo budashira nibihe? Umwami Yesu yavuze ati ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana igice cya 5 umurongo wa 35 haravuga ngo ni jewe mutsima w'ubugingo, uwuza kuri jewe ntazosonza namba, kandi uwunyizera naho azogira inyota. Ariko narababwiye yuko mwambonye muraheza ntimwizera. Icyo Data ampa cyose kiranshikira, kandi uwoza kuri jewe sinomuhinda na gatoya, kuko iki aricyo Data agomba yuko uwubona umwana wese akamwizera agira ubugingo budashira, nanjye nkazomuzura ku munsi w'iherezo. Buno Abayuda baramwidodombera kuko yavuze ati ni jewe mutsima wamanutse uva mu ijuru, bati uyu siwe Yesu mwene Yosefu, na se na nyina turabazi. None avugate ngo namanutse mva mu ijuru. Yesu arabishura ati nacyo mugira imyidodombo, uwumvise ibya Data wese akabyiga aza kuri jewe. So kugira ngo hari uwabonye Data atari uwavuye ku Mana, uwo niwe yabonye Data. Nukuri nukuri ndababwire, uwizera afise ubugingo budashira. Ni jewe mutsima w'ubugingo, basogokuruza banyu barira manu mu bugaragwa barapfa. Ni jewe mutsima w'ubugingo wamanutse uvuye mu ijuru. Nihagira uwujya kuri uwo mutsima azohoraho ibihe bidashira. Nuko benshi mu bigishwa biwe babyumvise baravuga bati iryo jambo riragoye, hari uwaryumva akarishobora? Yesu amenye mu mitima ko abigishwa biwe bidodomba ibyo, arababaza ati mbega ibyo birabatsitaje, none bizomera bite nimwabona umwana w'umuntu aduga ajya iyo yahora ubwa mbere? Imwemu nizo zitera ubugingo, umubiri ntacyo umaze. Amajambo mbabwiye ni mwemu n'ubugingo, ariko muri mwebwe hariho bamwe batizera, kuko Yesu yahereye ubwa mbere azi abatizera baribo n'uwuzomugura uwariwe. Kuva icyo gihe benshi mu bigishwa biwe bamuva inyuma, ntibaba bakijyana nawe. Yesu abaza bamwe 12 ati mbega namwe muragomba kwigira? Simoni Petero aramwishura ati tujye kwandega mugenzi ko ari wewe ufise amajambo y'ubugingo budashira, natwe twarizeye tumenya yuko wewe uri uwera w'Imana. Abenshi rero baciye biyonjorora ntibaba bagikurikira Yesu kubera inyigisho ziwe zibagoye. Ariko mu bakurikiye Yesu hari abari baramaramaje ko batazomuva inyuma, kuko bari baratahuye yuko Yesu ari we Mesiya uwera ava ku Mana, umutsima w'ubugingo, imfungurwa z'ukuri zitanga ubugingo budashira. Nivyo uko niko vyari biri. Umaze kumenya Yesu uwo ari we n'uko ameze n'icyo yagukoreye, nta wundi mwami yosubira kukubumba. Yesu atarimwo, Yesu gusa niwe soko y'ubugingo budashira. Niwe gusa ashobora guhaza umutima wipfuza gukizwa no kugirana ubucuti n'Imana. Woba ufitiye inzara n'inyota ubugingo budashira, uripfuza kubana n'Imana hano mu isi no mu buzima buzoza? Akira ubu butumire bw'umwami Yesu Kristo avuga mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo 11 umurongo wa 28 na Yohana 6 umurongo wa 35 ati nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe, ndabaruhura. Ni jewe mutsima w'ubugingo, uwuza kuri jewe ntazosonza namba, kandi uwunyizera naho azogira inyota namba. Mugenzi, wakoze kumviriza kino kiganiro cy'ijambo ry'Imana. Imana iguhezagire kandi ugume wibuka amajambo umwami Yesu yavuze ati ni jewe mutsima w'ubugingo, uwuza kuri jewe ntazosonza namba, kandi uwunyizera naho azogira inyota namba. Mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana 6 umurongo wa 35.
Mwejeje kumviriza iganiro inzira yo gutungana. Ufite ikibazo cyangwa icyo wunganira, twandikire ugasanduku k'amakete 1040 Ibujumbura. Telefone yo mu biro ni 2024 2026 57 57. Iyo woyitelefonako mu manya w'amasaha y'akazi. urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71 204 107 canke 69 499 610 19. Email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga naho dukorera ni mwirohero ya mbere ibara gitiriwe Ubufaransa inimero 1 iruhande y'ishengero rya Anglican rizu ku izina rya Cathedrale Sainte Trinité.